Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 27 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Akeyosureba yose n'ikivuze bagiye gukemura iby'abandi bibagirwa gukemura iby'iwabo. Absolutely. Bajya guca mu gitondo ibyo bamenyereye abaturage bakababwira ngo ariko murabizi baratumenyereye cyane and you took us for granted.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari ariko ashikiriza ijambo abaserukiye urwaruka, akaba ariko aravuga ibihugu binegura ibindi iwabo bitagenda neza. Iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye arimo umugambi wa Leta y'u Rwanda wo kurwanya ibyayura umutwe mu bakiri bato, hamwe n'inkuru yerekeye ishyirahamwe ryo mu bihugu byo muri Afurika Museruko. Turazigira kwako mu kanya kari imbere. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umunyapolitiki atavuga rumwe na Leta ya Zimbabwe Morgan Tsvangirai yatangaje kwagwa indwara ya kanseri mu giti cy'umugongo. Tsvangirai afite imyaka 64 mu iki gihe yatangaje iyo nkuru y'umunsi ku wa mbere, akaba yavuze ko yayisuzumwe mu kwezi guheze mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho ngo abaganga baciye amubaga bikagenda neza. Yatangaje ko hari ibindi bintu abaganga bazomukorera birimwo ibyo bita chemotherapy kugira ngo babandanye bamuvura iyo ndwara. Yavuze ko yahisemo gushira habona iyo ndwara ngo kuko yemera ko amagara y'abategetsi barongoye abanyagihugu adashobora kuba ibanga. Ivyo bishobora kuba ari ukwifatira mu gahanga. Perezida Robert Mugabe afite imyaka 92 yama yagiye mu gihugu cya Singapore kwivuza ibintu bitigera bitangazwa. Tsvangirai arongoye umuhari Movement for Democratic Change, aramaze guhiganwa na Perezida Mugabe mu matora y'umukuru w'igihugu inshuro zitatu. Yaratsinze inshuro ya mbere y'amatora mu mwaka 2008, yamara Mugabe yaciye atsinda inshuro ya kabiri y'ayo matora. Abantu benshi bavuze ko yabayemwo ubwicanyi hamwe n'iterabwoba. Uruhagarara ruvuye ku ngingo y'igihugu cy'Ubwongereza yo kuva mu ishyirahamwe rya Buraya rwabandanije uyu munsi kwa mbere, aho abategetsi bo mu Bwongereza bariko barasaba ukuntu bariko bararaba ukuntu bo kwiyungunganya nyuma yaho abanyagihugu batoreye iyo ngingo. Mu mugambi wo kuraba ukuntu amasoko y'imitahe yatobandanya kuyanzara, uyu munsi kwa mbere umushikiranganji w'igihugu cy'Ubwongereza jejwe kiga George Osborne yasohoye itangazo mu gitondo cya kare rivuga ku butunzi bw'igihugu cy'Ubwongereza bwifashe neza. Ubwo butumwa bwasubiyemo kandi n'umushikiranganji wa mbere David Cameron igihe yashikiriza ijambo inama nshingamateka ubwa mbere kuvaho iyo ngingo itorewe. Uyu munsi kuwa mbere kandi niho Secretary wa Departement d'Etat ya Amerika John Kerry yashika i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba mu kanya yatanze ikiganiro yagihaye amenyesha makuru. Secretary wa Departement d'Etat America John Kerry uyu munsi kwa mbere kandi yatangaje ko ingingo y'igihugu cy'Ubwongereza kuva mu ishyirahamwe rya Buraya itazogira ingaruka mbi ku ishyirahamwe ry'ibihugu byateye igikumu ku masezerano yo kurwaniriza umwasi hamwe NATO. John Kerry yabwiye amenyeshamakuru kwa ahubwo ishyirahamwe NATO rigiye gukomera. Ivyo yabitangaje nyuma yaho arangirije inama n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe Jens Stoltenberg ku cicaro caryo i Bruxelles mu gihugu cy'Ubiligi. Ibihugu 28 bigize ishyirahamwe rya Buraya bizokwitaba inama nkuru itekanijwe mu gihugu cya Pologne ku magenekerezo y'8 n'9 y'ukwezi kw'indwi. Kerry yavuze ko iyo nama izoba ikomeye cyane kandi kwatangaruka n'imwe ingingo y'igihugu cy'Ubwongereza izogira kuri iryo shyirahamwe. Igihugu cy'Ubwongereza caratangaje amakungu ku munsi wa kane uheze igihe abanyagihugu bacu batora ingingo yo kuva muri iryo shyirahamwe, ingingo yatumye amasoko mpuzamakungu y'imitahe yose ahungabana. Kerry ari mu rugendo i Bruxelles hamwe n'i Londres rufise umugambi wo guhumuriza ibihugu bicuditse na Amerika muri iki gihe bifise amakenga ahagaze kuri iyo ngingo yafashwe n'igihugu cy'Ubwongereza yo kuva mu ishyirahamwe rya Buraya. Muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi y'Amerika. Umurwi wo mu gihugu cya Afghanistan urwanya ubutegetsi watangaje ko ibintu byinshi udahuriye ko na Leta ya Afghanistan vyerekeye inteko z'abanyamahanga zirongowe na Leta z'Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Afghanistan vyatumye ibiganiro vy'amahoro bihagarara. Uyo murwi Hezb Islam urongowe na Gulbuddin Hekmatyar yahoze ari mukuru w'abagwanyi urega abatetsi baserukira leta ya Afghanistan muri izo biganiro ko bahinduye zimwe mu ngingo ziri mu ntego y'amasezerano y'amahoro atawe bagishije inama. Uyo mundwi uvuga ko leta ya Afghanistan yemeye ivyasabwe na leta z'umuzi America maze icayira hindura ivyari maze kwandikwa mu ntego y'amasezerano yerekeye kazoza k'inteko z'abanyamahanga mu gihugu cy'u Afghanistan. Uyo mundwi uvuga ko ivyo bintu bidashobora kwemerwa yamara leta ya president Ashraf Ghani ishaka kuyo murwi utera igiye kumukuru urwo rwandiko rushasha. Umutegetsi wo muri leta ya Afghanistan yatashatse ku izina ryiwe ritangazwa yabwiye iradio ijwi rya America ko ivyo biganiro byahagaze. Yamara yavuze ko leta ya Afghanistan irindiriye ikete ryanditswe n'uyo murwi urwanya ubutegetsi kugira ngo nayo imenye ico isubiza. Igihugu cha Israeli hamwe n'igihugu cha Turkiya byategeye ku masezerano yo gusubira kunga imigenderanire myiza irangiza umwuka mubi wari umaze imyaka itandatu. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cha Israeli Benjamin Netanyahu uyu munsi kwa mbere yatangaje ari Roma ku ingingo yo guhagarika uruja n'uruza mu mazi yo mu muhora wa Gaza ruzobandanya yamara ngo imfashanyo z'imbabare zishobora gushikanwa muri Gaza gicishijwe ku bivuko byo mu gihugu cha Israeli. Netanyahu yarabonanye ku munsi wa na sekretari wa Departement ya Leta America John Kerry i Roma imbere yuko atangaza iyo nkuru. Imigenderanire hagati y'igihugu cya Israeli hamwe n'igihugu cya Turkiya yahagaze mu mwaka wa 2010 inyuma yaho igihugu cya Israeli yihagarikiye ubwato bw'igihugu cya Turkiya bwari butwaye imfashanyo muri Gaza. Abanyaturkiya 10 barahasize baranira ineza y'abanyagihugu barahasize ubuzima. Hanyuma igihugu cya Turkiya gisaba indishi z'akababaro hamwe no gukura ingingo ibuza imfashanyo gushika muri Palestina. Tuwibutse inshuti mwese ko muri komarabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC. Ibiganiro twateguriye birabandanya. Kuri uyu wa mbere niho hasojwe itorero ry'urwaruka yari maze indwi zibiri mu ijambo yashikirije urwaruka ruhagarariye abandi hirya no hino mu gihugu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabasavye kuba abambere mu guhangana n'ibibazo bihanze igihugu. Umukuru w'u Rwanda ntiyatomoye ivyo bibazo kimwe ku kindi. Perezida Kagame ntiyavuze igihugu kanaka ariko yavuze ko abanegura ubutegetsi bw'u Rwanda muri iki gihe ivyi wabo byabayobeye ku buryo abanyagihugu batanguye kwiyamiriza ubutegetsi bw'ivyo bihugu. Mu mvugo imeze nk'imvugo yo gushinyagura, Perezida Paul Kagame yavuze ko yishimiye ibiri kubera kuri abo bategetsi biri kubirashikira abo bategetsi. Perezida Paul Kagame yasabye urwaruka imbere ya byose kubanza kuba Abanyarwanda. Yarusavye kandi gufatana mu nda mu kubaka igihugu. Iyi ni inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Eric Bagirusa.
Kuri ibyo biganiro yagiranye n'urubyiruko ruhagarariye abandi mu gihugu byabereye i Remera kuri stade, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye abakiri bato kwishakamo ingufu zo gukemura ibibazo byugarije u Rwanda. Ntiyatomoye ikibazo ku kindi.
Hari ibibazo igihugu gihangana nabyo. Iyo mvuze igihugu ni namwe murimo. Right? Ntabwo rero ushobora guhangana n'ibibazo ngo binyuremo ubikemure utabanje kwiyubaka ngo ugire imbaraga zo guhangana nabyo ngo ubashakire ibibazo.
Aba bari bamaze ibyumweru bibiri mu itorero ry'urubyiruko bakoreraga muri kaminuza y'u Rwanda iri Butare mu majyepfo y'igihugu. Ni ijambo umukuru w'u Rwanda yatinze cyane ku bibazo biri mu bindi bihugu by'amahanga atigeze yerura. Yavuze ko ibyo bihugu bihugira kwivanga mu miyoborere y'u Rwanda kuruta kwita ku bibazo bireba abaturage babyo. Muri iyo mvugo yaranzwe n'amarenga haba ku mutegetsi runaka Perezida Kagame yakomojeho ndetse n'igihugu cye cy'amahanga. Magingo aya ngo byatangiye kubagaruka kuko rubanda babatakarije icyizere.
Biriya bibazo buriya bituruka mu bayobora bababwira ngo ariko ibyo mudukorera ntabwo ari byo dushaka. Ahubwo murarenga mukajya kubwira abandi ibyo bakwiye gukora ariko twe ntabwo mudukorera ibyo dushaka. Buriya ureba iriya keyosi ureba yose ni ikivuze. Bagiye gukemura iby'abandi bibagirwa gukemura iby'iwabo. Absolutely. Bajya gukemura mu gitondo ibyo bamenyereye abaturage bakababwira ngo ariko murabizi. Naratumenyereye cyane and you took us for granted ariko ntabwo mwadukoreye ibidushimishije. Twabahaye trust, tubaha mandate, murangize mujye gukora mu nyungu zanyu mwebwe bayobozi batuyobora murangije mujye kwita ibihugu byahandi twebwe muradusiga muratwibagira none muje kudushakamo amajwi yo kubatora ya munsi ntabwo tubatora buriya nibyo bariho bababwiraga
iyi mvugo umukuru w'u Rwanda yabaye nk'uwisegura yanga ko ishobora kumvikana nk'iyuje ubushinyaguzi ntiyabuze kumvikanisha akanyamuneza ku bibazo by'abategetsi bagenzi be
biriya bibagaho njyewe biranshimisha buriya ni ibisubizo babonye binturutseho ariko atari ibyo bibabwiye kubera ko duhora tubabwira ngo ariko muraza kutubwira ibitubereye duhari mwarese tukaba ari twe tubibabwira wowe urambwira ute ibimbereye warese nkabikubwira niba ushaka kugera mubwira jya kubwira buyobora kandi igihe urambwira iki ariko kubera ko atabikoze aho afite inshingano niyi ngaruka ureba muranyumva ibi byose mureba sinirwa mbavuga amazina yaho yahariho n'abariho murabyumva ariko ntahantu buriya ariko buriya baraza gukanguka babe abantu bazima batangire batwumve natwe ko buriya bazatangira kutubaza buriya ariko namwe buriya mufite ubwenge muratekereza buriya koko
Perezida Kagame kandi yavuze ko mu myaka yahise abo banyamahanga yakomeje kugira ubwiru bajyaga baza gushukisha abanyarwanda biganjemo urubyiruko amatike y'indege babavana mu gihugu bababeshya ko bagiye kubona imibereho myiza irenze iyo mu rwababyaye yasabye urubyiruko ashimitse ko rukwiye gukomera ku bunyarwanda mbere ya byose ndetse rukagira ubufatanye budasanzwe mu guteza imbere igihugu mu byumweru bibiri bamaze mu itorero ryahawe izina ry'inkomezamihigo bageje kuri Perezida Kagame ibyo bagomba kwitaho Clarisse Uwanyirigira ahagarariye abandi
twiyemeje kwikura mu muco wo guhora dusaba dutegereje inkunga handi ahubwo twiyemeje kwishyira hamwe kwizigama duhereye kuri bike dufite twiyemeje kumenya no gukoresha neza amahirwe leta yaduhaye agamije guteza imbere urubyiruko nka gahunda ya Kora Wigire National Employment Program ndetse na gahunda y'ingwate itangwa na BDF yemeje kandi gutangiza ubwizigame bugamije ishoramari no gutegura imishinga tugendeye ku mahirwe ari mu turere duturukamo nk'uko yatangajwe na Minicom
bimwe mu bibazo bikibugarije babwiye Perezida Kagame birimo ko bagombye kwiteza imbere binyuze mu makoperative y'urubyiruko bagihura n'urukuta rw'amategeko abazitira kugira ubuzima gatuzi umukuru w'u Rwanda yasabye abategetsi babishinzwe ko bagombye kubinoza ku rundi ruhande bishobora gufatwa nk'ibidasanzwe kubona hateraniye abagera 2000 bihagarariye abandi mu mpande z'igihugu batigeze bakomoza ku kibazo cy'ingutu ry'ibura ry'akazi rihangayikishije igihugu imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare ishyira ubushomeri ku mpuzandengo ya 2% kandi ko benshi ari urubyiruko iyo mibare igaragaza ko 9% by'abari abarangiza amashuri yisumbuye naho 13% barangiza kaminuza n'amashuri makuru izi ntore zasezeranije Bwana Kagame ko mu 2017 ubwo manda ye ya 2 zabigeze ku musozo zitazamutaba mu nama mu matora y'umukuru w'igihugu nk'umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa 7 imyaka 20 izabishize ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarurira abantu ikizere cyo kumva radio nyuma ya radio yahemberiye ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi
abanyarwanda n'abarundi bakurikira ibiganiro by'u Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
Radio y'u Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye
naho sakarusho Ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya makuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana
umushikiranganji wa mbere w'Urwanda yashinze umurwi urimo ubushikiranganji butandukanye umugambi kurwanya ibiyo vya bwenge bimaze kuba byinshi mu Rwanda mu rwaruka rw'u Rwanda iyo komite yasabwe kuzogira inama leta kubijanye no kurwanya ibiyo vya bwenge hamwe n'icuruzwa ryavyo ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Asumutakabonye
Ministeri cy'umunyeshano zo zatoranijwe ngo zishyire hamwe mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge kigaragara mu rubyiruko. Ubu bukangurambaga bwatangijwe kuri iki cyumweru bwahuriranye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ibiyobyabwenge wizihizwa tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka. Urwego rwa polisi rushinzwe ubugenzacyaha rutangaza ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge kiza ku isonga mu byongera ibyaha bikorwa mu muryango nyarwanda. Umuyobozi w'uru rwego Theo Sibadege avuga ko usibye umubare munini w'abafunzwe bafatanywe ibiyobyabwenge n'ibindi byaha biza ku isonga polisi ikurikirana nk'ibyaha cyo gukubita no gukomeretsa icyaha cyo gufata ku ngufu byose biba bifitanye isano no gukoresha ibiyobyabwenge. Uyu muyobozi avuga ko hafashwe ingamba zo guhangana n'iki kibazo.
Umwana tuzasanga ku muhanda, umwana tuzasanga akoresha ibiyobyabwenge. Mwiperereza dusubira inyuma usibye kuba ngo ngo wenda nimba amaze gukura wa muhana ariko hazahanwa n'undi wese warebereriye igihe uwo mwana yinjiraga muri iyo nzira mbi yo kwinjira mu biyobyabwenge hazahanwa warebereye n'uwateshe ku nshingano ze nk'umubyeyi cyangwa umuyobozi w'umudugudu umwana yarinze arara muri ruhurura akazarinda ubwo yambara rya kote yizi biyobyabwenge rituma kuko ntabwo warara mu mvura mu mbeho mu mibu byanze bikunze nimba udafite ukundi wabigenza birumvikana yuko uzambara rya kote yatubwiye ari ryo kiyobyabwenge.
Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2012 na Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga ku bufatanye n'Ishuri ry'Ubuzima rya Kigali bwerekanye ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 14 kugeza kuri 35 rwakoresheje ibiyobyabwenge byibura inshuro imwe cyangwa nyinshi ku kigero cya 52%. Abakoresheje ibiyobyabwenge mu Rwanda bagaragaza ko bagiye babiterwa n'impamvu zinyuranye ariko nyinshi zishingiye ku mibereho mibi mu miryango yabo.
Nageraga nyene ngo mbone ukuntu ndyama kuko ntago harara hanze wumva imbeho. Ero ryama hanze kugira ngo imbeho itakwica ukanwa ibyo biyobyabwenge.
None se kwa rufite ababyeyi kukihoraraga hanze.
Nuko baratandukanye mbura uko mbigenzo nyine bakazajya bamererekanya none bamitangiye mu muhanda.
Wese kuri mutawe yahitane? Irihe?
Awera umuti inwa kanyanga inwa n'umwenge.
None se iyo umaze kunwa ibyo bintu byose wumva gumeze tumaze kubinwa?
Nakenda kandi fure.
Ministeri y'Ubuzima ivuga ko kugeza ubu bushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abatuye isi babarirwa muri miliyoni 210 bakoresheje ibiyobyabwenge mu gihe abantu bagera ku 200,000 buri mwaka bapfa bazize impfu zifite nk'isano n'ibiyobyabwenge. Indwara nyinshi nka sida, umwijima nazo byagaragaye ko zifitanye isano n'ibiyobyabwenge. Dr. Jean Damascene Yamuremye, umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mugashami gashinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe avuga ko kwiyongera kw'abanywa ibiyobyabwenge guteye inkeke muri iki gihe bikagaragazwa n'abagana ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe indera
mu Rwanda. Ku buryo bw'umwihariko ikibabaje kurusha ibindi nuko hari abatangira kunywa ikiyobyabwenge ari bato cyane. Umwana ufite imyaka 11 cyangwa abafite imyaka 11 nabo bagaragaye ko nk'ibitaro by'Indera iyo duhereye muri 2009 muri uwo mwaka twari twabonye abantu 140 umwaka ushize abagiye kuhivuriza indwara zifitanye isano n'ibiyobyabwenge babaye 1,332.
Mu ngamba zirimo gutekerezwaho n'inzego zinyuranye hakunze kuvugwa ko ababyeyi batakita ku burere bw'abana babo uko bikwiye bagiye kubya babihanirwa. Ku ruhande rw'ababyeyi, ababyeyi bakunze kugaragaza ko ubukene ari imwe mu mpamvu nyamukuru zituma abana babo bishora mu biyobyabwenge.
Ubwo raturumva byose bigenda bituruka nko ku kibazo cy'ubukene. Ubwo ni ukuvuga ngo abacaha yigira guhaha nyine ikintu abana barya, bukeye agenda.
Hari igihe umuntu aba ari umukene ariko akajya guha abana wenda baburaye akabyuka yongera agenda, urumva ntarebe babana.
Polisi y'igihugu ivuga ko kuva uyu mwaka watangira kugeza ubu imaze kufata ibiro ibirenga 1,000 by'urumogi. Hari kandi nk'ibiyobyabwenge nka muriture Kanyanga. Muri uyu mwaka polisi ivuga ko yafashe litiro zirenga 400 zafatanywe abantu bagera kuri 500. Mu bafatanywe ibiyobyabwenge 14.4% ni abagore, naho 76.6% ni urubyiruko, mu gihe 19.4% by'abacuruzi ibiyobyabwenge cyane cyane Kanyanga ari abagore. Insanganyamatsiko yashyizweho muri uyu mwaka igamije guhangana n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge igira iti duharanire ubuzima buzira ibiyobyabwenge. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 Ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza radio inyuma ya maradio yabivyima cakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda.
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika barabonye ko iyo radio yabafashije mu kwiyungunganya, kwizerana hamwe no gusanura imitima.
Iradio Ijwi rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ivyiyumviro vya bose mu myaka 20 heze.
Mbega imyaka 20 iri imbere izoza niki? Mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya makuru y'imvaho mu turero mubamwo abarindi bihuha.
Kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi.
Aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'Ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu uko byagiye birahinduka.
Akarusho kuba kokuba muryango wa Afrika y'Ubuseruko ntikaramenyekana ku barundi bose. Abarundi baba ku rubibe igihugu cya Tanzania gihana no Burundi muri komine Bukemba mu ntara Rutana basaba guhabwa insiguro zikwiye kubijanye n'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Mu gihe benshi muri abo barundi baja kwisumamwo muri Tanzania, ku bwabo izo nsiguro zizotuma bamenya uburenganzira bahabwa n'uyu muryango wa Afrika y'Ubuseruko. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Mwijoro bara mu Burundi yamara ku murango bigwa kwisumamwo mu gihugu kibanye cha Tanzania. Abo ni bamwe mu Barundi twasanze ku cambu curuzi rwa Maragarazi rugabura Burundi na Tanzania. Ku ruhande rw'Uburundi turi muri komine ya Bukemba mu ntara ya Rutana, ku ruhande rwa Tanzania nahitwa Igasuru mu ntara ya Kigoma. Abo hakuno mu Burundi barashobora kubona no kuvugana nabo hakujya muri Tanzania, kuko hagati y'igihugu n'ikindi kuri urwo ruzi rwa Maragarazi nta metero 30 zica hagati. Bamwe bariko barajabuka n'ubwato baja muri Tanzania, mu gihe abandi nabo bariko baraza mu Burundi. Mu badukikuje harimwo abarimyi, abikorera imizigo n'abasoza ubwato bwunguruza abantu n'ibintu. Abarundi bemeza ko batunzwe no kwisumamwo mu gihugu kibanye cya Tanzania. Ibihugu vya Tanzania no Burundi bihurikiye umuryango w'ibihugu bigize Afrika y'Ubuseruko EAC. Naho imirimo y'abo Barundi irangukira mu gihugu kibanye cha Tanzania, bamwe muri bo ivyo umuryango wa Afrika y'Ubuseruko baduhishutse ko ataco babiziko.
Kumva ngo umuryango wa Afrika ariko nkaho Jeffreyman kuri nta nsiguro nini hano sho gutabura
turashika kure tuja bose nkaho hatushikira nkaho hafi bivyo kuvuga ngo ma Afrika na nini tubikurikirana cyane.
Uwo muryango wa Afrika y'Ubuseruko ndawumva bavuga ku radio mugabo habyunzi sindabikurikirana hafi kuko jewe njabutse ngaho akudya nkarondera ubuzima nkarima hanyuma nkaronka mbona kujabuka.
Ni bisanzwe nyine ko kubera twege bizata turaba nico nyi gutuma tubifata nyine nkuko nkagenda umuntu nsanzwe ndi muto muto mbona bwira njya nijyamira hanyuma nyine nkaca nshimuka nyine
umunyagwe gutwasanzwe ico cambo hariho abahuyihisha kubijanye n'akarusho k'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko kumunyagihugu.
Cyo baze kumva gusa nuko umuntu ari mwibi bihugu bitanu bigize Afrika y'Ubuseruko nkuko ngiye muri Tanzania ntibashobora kungombagura cyane nkuko mu minsi bitari bwo bitangure. Ni
niko karusho kahari
barigeze kuvuga n'umugambi uko bazorondera nk'ikaranga muntu bashobora kuha abanyagihugu iyo karanga muntu igakora mu byo bihugu bitanu byo nzi bumwe sinzi ko byaba bisa n'ibyo bya yasese
urumva bari ko barasobanura yuko tuzogira ubwisanzure soko zikaba zimwe
no batadi cyane ibikoregwa muri Afrika y'ubuseruko bamwe muri aba banyagihugu bishimwa mu gihugu cha Tanzania bashikije ku byuma byacu bifata amajwi ibyo koregwa mu jyango Afrika y'ubuseruko maze bikabagira kamaro
nganye nka ku mupaka ugeze mu bijiji biri kure amahera y'uburundi usanga atagikora dukoresheje ifaranga rimwe nk'ibi bihugu bitanu bigize umwe bwa Afrika kurumva turiko turarondera ubuzima byosha bituryohera kurusha uko twari biri urinda kuvungisha amashiringi n'amarundi
urupapuro rw'inzira muri karengane pasiporo twobisaba tugiye mu bindi bihugu atari ibi bitanu ibi bihugu bitanu narinzi yuko ari kujya ku mwana avuye muri uru rugo akaja mu rugo rundi kubera baba bamuzi yuko ari uwo bavukana nta bindi biriko baramubaza
abaza ari mu banyabama bamubona
nukwiyagura ngiye I Burundi mbefise y'umukoragore ngiye Tanzania mbefise y'umukoragore ngiye Kenya mbefise y'umukoragore yani hose ndi kandamiza hapo ndo safi
mu muryango umwe bwa Afrika
abanyagihugu bose twahuriye ku cambo cha Maragarazi basabye ko muri leta bijejwe boja kubasigura ibijanye no muryango wa Afrika w'ubuseruko
abantu babategetse bi Burundi ari ibintu bimwe bimwe bigumiza ko hari yavyategezwe ko batubimenya natwe abantu batobe bato hatwege turi ngaha ku rubibe dushora kwiyumvira ukaja no hiyo kurere mugabe bivanye n'ikintu bari gusigurika minge n'ishora kwisigura ntabo bafata bakagukubagura umuntu afise nkiyo karanga umuntu y'u Burundi gashora kubabwira baba bagufashe igende ibintu byifashe
yego ni byiza kugira ngo badusigure kugira tutomokekwe kugira ngo aho tuba turi hose tworohegwe ku kazi twa tuko twakora amategeka tugenga tuhamenye ikintu twagendera
mu kiganya cyo guhanahana ivyumviro hagati y'abarundi bari mu namashinga amateka ya EAC n'abamenyesha makuru abo bashinga amateka bonye n'ubwabo bari yemereye ko ikorerwa muri Afrika y'ubuseruko EAC bitazwi n'abanyagihugu bato bato afisa mose yavuze ko ico kintu bagiye kugihagurukira ako kanenge kahave
tugende tugerageze gusansibiliza aho dushobora kugira ngo abantu bamenye akamaro integration ifitiye abanyagihugu rero harabayeho amakosa yikudatanga information yikutuguruka abanyagihugu umumve ko integration iyi wabo si yabaje bagenda mu manama nico gituma rero twavuze tuti kome duserukira abanyagihugu reka natwe dusohoke tugende tuvugane n'abantu kwiyumvira rero yuko iyi cadre na les media yo dufasha kubera mwibyo mushikira abanyagihugu gusumba twebwe
iyo nama ivyo vyavugiwemo yabaye ku munsi wa mbere uheze yaheze afunditswe ko amenyesha makuru bagiye koroherezwa kuronswa amakuru yerekeye ibikoregwa muryango wa Afrika w'ubuseruko mukamenya ko urundi bwinjije se muryango wa Afrika w'ubuseruko kuva mu mwaka 2007 muri komine Mukembe mu ntara rutana Fidelite Shatse y'Ujya Amerika
mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko imbere ya harika tubibutse incamake makuru twabashikirije twabwiye ko umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Zimbabwe Morgan Changirai yatangaje ko agwaye indwara ya kanseri mu giti cy'umugongo Changirai afite imyaka 64 mu gihe yatangaje inkuru uyu munsi kwa mbere akaba yavuze ko yayisuzumwe mu kwezi guheze mu gihugu cya Afrika y'Epfo aho ngo abaganga baciye mubaga bikagenda neza twabwiye kandi ku ruhagarara ruvuye ku ngo y'ubucu bwongereza kuva mishiramwe rya buraya rwabandanije uyu munsi kwa mbere aho abatetsi mu bwongereza bari ko barara ukuntu bwo kwingunganya nyuma yaho abanyagihugu batoreye iyo ngingo mugambi ukuraba ukuntu amasoko y'imitahe atobandanya kuyanzara uyu munsi kwa mbere umushikiranganje w'igihugu bwongereza jejwe kiga George Osborne yasohoye itangazo mu gitondo cha kare rivuga ku butunzi bw'igihugu bwongereza bwifashe neza sekretere wa departement d'etat américain nawe John Kerry uyu munsi kwa mbere yatangaje ko ingingo y'ubucu bwongereza yo kuva mu ishyirahamwe rya buraya itazogira ingaruka mbi ku ishyirahamwe ry'ibihugu byateye igikumu ku masezerano yo kugwaniriza hamwe umwansi NATO twabwiye kandi ko mu rwihi wo mu gihugu cya Afghanistan urwanya ubutegetsi watangaje ko ibintu byinshi udahuriye ko na leta ya Afghanistan byerekeye inteko z'abanyamahanga zirongowe na leta z'umu za Amerika mu gihugu cya Afghanistan byatumye ibiganiro by'amahoro bihagarara uyu murwi Hezb Islam urongowe na Gulbuddin Heitmukayar yahoze ari umukuru w'abagwanyi urega abatetsi baserukira leta ya Afghanistan muri ivyo biganiro ko bahinduye zimwe mu ngingo ziri mu ntegura y'amasezerano y'amahoro atawe bagishije inama uyu murwi uvuga ko leta ya Afghanistan yemeye ivyasabwe na leta z'umuzi Amerika maze ica irahindura ivyari bimaze kwandikwa mu nteguro ya mbere Nchuti mwese mukunda hii radio Ijwi ya Amerika ibigano tuateguliye umusi mwaka kanya kulisa wigarukengaha tuoneyo kandi kanya kogushimira engineer ya dufashije mungi gabu gizuma hamungi na Fatou Kalala ya dufashije kwegeranya ibigano tuateguliye tulabifurije lero mahoro numugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.